Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kumwe twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diana Nininahazwe. Mu gihugu cy'u Burundi, bamwe mu bapfasoni bafata imiti yo gutandukanya ivyaro bavuga ko ibagiramo ko ingaruka.
Genda bitinye kubera numva ko kenshi na kenshi ababwiye ko bashobora kugira ingaruka mbi. Narabitinye cyane. Nifise abana bane mugenzi wanjye arambiye njeyo. Genda rafyasi. Nase ko byaba bintera ingaruka mbi.
Uyu ni umwe mu bapfasoni mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bushira ubusiruko bw'u Burundi, asigura ko yinubira iyo miti. Zimwe mu ngaruka abapfasoni ni Makamba babwije ijwi Amerika harimo kubacika intege, ntibashobore no kuja kwa muganga. Nayo muyagezwe hirya nino ku isi, Turukiya izotunganya inshuro ya kabiri y'amatora ya president w'ico gihugu. Uburusiya bwemeje ko hari abategetsi mu gisirikare cya Afurika y'Epfo bariko barabugendera. Turabigaruka ko handi hato, mube hafi ya maradio yanyu Kidonido yano makuru yose twafiti. Amakuru yacu reka ndayugururane na mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma atubwira ivya politike yo muri Turukiya, aho ibiharuro vya mbere vy'amajwi vyavuye mu matora ya president w'ico gihugu yabaye ejo ku munsi wa Mungu vyerekana ko bishobora kuba ngombwa ko habaho inshuro ya kabiri y'amatora. President Recep Tayyip Erdogan na Kemal Kılıçdaroğlu baza mbere mu bahiganira intebe ya president wa Turukiya, bompi bakaba bavuga ko bizeye intsinzi. Geoffrey Mutagoma.
Erdogan amaze imyaka 20 ku butegetsi, niwe mukuru w'igihugu muri Turukiya umaze igihe kirekire ku butegetsi kurusha abamubanjirije bose. Mu matora abaye ejo ku cyumweru yabonye amajwi arenze yari yitezwe, ariko ntiyashobora kuza 50% akenewe. Nyuma y'ibarura ry'amajwi agera kuri 99.4%, Erdogan ari ku isonga n'amajwi 49.4%, mu gihe Kılıçdaroğlu bahanganye ari kuri 45%, nk'uko Ahmet Yaner kuri inama y'amatora muri Turukiya yabitangarije abanyamakuru. Gusa hari amajwi y'abatoye bari mu mahanga yari atarabarurwa. Biramutse bibaye ngombwa ko habaho icyiciro cya kabiri cy'amatora cyakorwa tariki 28 z'uku kwezi. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byatangaje ko abantu barenga 64 million ubariyemo n'abatuye mu mahanga aribo bemerewe gutora. Gusa habarirwa muri 89% muri bo nibo batoye. Yaba Erdogan cyangwa Kılıçdaroğlu bose bemera ko aya matora akomeye cyane mu mateka y'iki gihugu. Mu gihe ifaranga ryo muri Turukiya rimaze guta agaciro ku rugero rwa 40%, abaturage baremerewe n'igiciro cyo hejuru cy'ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikibazo cy'ubukungu nicyo benshi mu matora bashyize imbere. Perezida Erdogan yahinduye imikorere y'inzego z'ubutegetsi muri iki gihugu ku buryo bumwemerera guca iteka nka perezida rikubahirizwa uko ryakabaye. Abamunenga bavuga ko kwigwizaho ububasha ari byo byatumye habaho ubukererwe mu gutabara mu gihe cy'umushitsi wasiraga icyo gihugu mu kwezi kwa kabiri umwaka ugahita n'abantu bagera ku 50,000. Perezida Erdogan arabihakana.
Geoffrey Mutagoma, tugukengurukire. Uburusiya nabwo bwemeje ko hari abategetsi mu gisirikare cya Afurika y'Epfo bari mu rugendo i Moscow. Fidel Niyongabo, ibindi kuri ino nkuru.
Ubwo rugendo rubaye iminsi mike y'inyuma y'uko abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirize aba Afurika y'Epfo ko bahaye Uburusiya ibigwanisho mu munyegero. Lieutenant General Lawrence Mbata niwe ayoboye umugwi w'abo basirikare muri urwo rugendo. Baganiye na bagenzi babo b'Uburusiya ku bibazo bijanye no gufashanya mu bya gisirikare hamwe no guhanahana makuru. Ku munsi wa kane w'indwi irangiye, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ruben Bridgetti yatangaje ko igihugu ciwe cemera ko ibigwanisho vyapakiwe mu bwato butwara imizigo bw'Uburusiya bwari buhagaze mu kibanza c'igisirikare kigwanira mu mazi ca Afurika y'Epfo kiri mu gisagara ca Cape Town mu mwaka uheze. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko ico kibazo kiriko kiratohozwa, ko bazogira ico bakivuze ko niyo igihe cagera. Leta ya Amerika yakiye neza ivyerekeye iryo tohoza. Afurika y'Epfo yaranse kwiyamiriza ingwano yo muri Ukraine yakumiye Uburusiya ku rubuga mpuzamakungu. Abategetsi ba Afurika y'Epfo batangaje ko bashaka kuguma ataruhande na rumwe bahengamiye ko mu ntambara muri Ukraine. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaravuganye ku telefone na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Uburusiya bwatangaje ko abo bategetsi bombi bumvikanye ku vyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo.
Hejuru ya Amerika tukivuga rero ku byo uburusiya president wa Ukraine Volodymyr Zelensky no museri mu bwongereza mushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Rishi Sunak yamwemereye kongereza imfashanyo y'ibigwanisho kugira ngo Ukraine ishobore kwivuna byoroshe uburusiya Thomas Kamirindi.
Ubwongereza ni igihugu cya kane Zelensky asuye muri iyi minsi itatu ishize. Yabanje kunyura mu Butaliyani, mu Budage no mu Bufaransa. Hose yagenzwaga no gusaba izindi ntwaro kandi hose barazimwemerera. By'umwihariko Ubwongereza nicyo gihugu cya mbere na mbere giteganya guha Ukraine missile zirasa kure cyane kurenza kilometero 250 na drone zishobora kurasa kugera ku birometero 200. Ubwongereza kandi bumaze guha imyitozo ku butaka bwabwo abasirikare ba Ukraine 15,000. Umuvugizi wa Presidence y'u Burusiya Dmitri Peskov yatangaje ko bakiriye nabi cyane inkunga Ubwongereza buha Ukraine. Ibi bihugu bine Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubudage n'Ubufaransa Zelensky asuye muri iyi minsi biri muri 7 bya mbere bikize ku isi bigize icyo bita G7 mu Gifaransa hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Ubuyapani. Abakuru b'ibi bihugu bya G7 bazakora inama yabo isanzwe mu mujyi wa Hiroshima mu Buyapani kuva ku wa gatanu kugera ku cyumweru gitaha. Mu byo bazagarukaho harimo intambara y'Uburusiya muri Ukraine.
Shimire bagenzanje kuri no makuru yose yijya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ari nayo yandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse yacu ya YouTube, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuza mu karere k'ibiyaga bigari tukaza kuyahera ku by'ubutungane bw'u Rwanda. Ayo mu karere k'ibiyaga vya Afrika binini mu Rwanda Mabre Karasira uzaramba aharanira gateka kazi na muntu yasubiye gusabirwa ibitaro bimwitaho by'umwihariko ku burwayi bwiwe bwo mu mutwe. Abaganga baremeza yuko Mabre Karasira afise uburwayi bwo mu mutwe. Ahama yo rapport ya muganga niyo mu bitaro vya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe. Menyesha makuru y'Ijwi Amerika Eric Bagire ubusa yakurikiranye no nkuru.
Bwana Aimable Karasira uzaramba yinjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe aboshye n'amapingu ku maboko afite amadosiye yifashisha aburana ndetse na bibiliya mu ntoki. Imiburaniye ye ya none yongeye kurangwa n'amagambo akomeye yo kwibasira inzego zitandukanye. Ikimpande zombi zatinzeho cyane ni raporo ya muganga Arutire Rukundo muri mangingo w'indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Ndera. Ni raporo impande zombi ziburana zitemeranyaho. Raporo ya muganga itangira igaruka ku mwirondoro wa Karasira ikavuga ko yagizwe ingaruka zikomeye na genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Raporo umwanditsi yasomye mu ruhame yakozwe hagati y'itariki 27 z'ukwezi kwa kane n'itariki enye z'ukwezi kwa gatanu. Ni raporo ubwunganizi bwa Karasira buvuga ko yakozwe na muganga uhagarariye abandi mu bitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe. Gusa muganga Rukundo muri mangingo avuga ko Karasira keneye guhabwa ibitaro akavurirwa kwa muganga yitabwaho n'abaganga batandukanye. Uyu muganga akavuga ko igihe yashakaga ko Karasira yitabwaho n'abaganga yahise yikubita soka mu bitaro bya Ndera n'amahane menshi. Umunyamategeko Evode Kayitana wunganira Karasira akavuga ko no kuba yaranze ko abo baganga bamwitaho ubwabyo bigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Iyi raporo ya muganga Rukundo Muremangingo iyongera kuyakozwe mu 2021 na muganga Chantal Murekatete wo mu bitaro bikuru bya Kaminuza CHUK igaragaza ko Karasira ashobora kuvuga ibintu atateke kerezeho ari kuburwayi bwe butaramwambuye ubasha bwo gutekereza neza. Yaba Karasira n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko raporo ya muganga Muremangingo yayikoranye ubwigenge n'ubwo ku muzo wa mbere bari bafite impungenge ko azayikora nabi. Urukiko rwabajije icyo bavuga kuba iyi raporo yarakozwe na muganga umwe kandi rwarategetse ko Karasira azasuzumwa n'abaganga batatu. Kayitana yavuze ko ibyo bifuzaga byose muganga yabisubije byari ukugaragaza niba koko arwaye mu mutwe aho uburwayi bwe bugeze niba akora ibintu atatekerejeho kandi buri gihe. avuga ko kuba raporo igaragaza ko ahora na gahinda gakabije ndetse n'ubwoba akavuga amagambo akomeretsa ubunda natukana byose bituruka ku burwayi bwe. Ahawe ijambo Karasira yavuze ko icyamuteye gusohoka mu bitaro bya Ndera ari uko yahabonye maneko ifite imbunda nawe mu bwoko bwa masotera. Yavuze ko yajyanye Ndera bamurindisha abacungagereza bafite imbunda. Umucamanza mubajije niba hari icyo bimutwaye nk'umuntu ufunzwe. Karasira asubiza ko bigoye kuryamana n'umuntu aziko ari umuhiga. Yabigeranije n'umuntu wacitse ku icumu waba ari gufashwa n'intera hamwe. Ashingiye ku ngingo z'amategeko Kayita n'umwunganira yasabye ko Karasira yazagirwa umwere na cyane ko abaganga bamaze kugaragaza ko ari umurwayi wo mu mutwe. Uregwa asaba ko urukiko rwamufasha nakomeze guhangayika. Ukwiheba horana muganga muri raporo ye avuga ko bituma Karasira adashobora gutora gatotsi. Kurundi ruhande ubushinjacyaha buvuga ko raporo ya muganga Muremangingo Rukundo ibogamiye kuri Karasira buravuga ko yayikoze ari umwe kandi ntandahiro ye igaragaraho bityo ko bihabanye n'iby'urukiko rwari rwategetse. Bwasabye ko iyo raporo yateshwa agaciro kandi muganga wayikoze ntazongere kugaragara mu itsinda rizavura Karasira. Ubushinjacyaha burasaba ko Karasira yazitabwaho n'abaganga baturuka mu bitaro bitandukanye. Karasira yatsi ijambo abwira inteko iburanisha mu magambo yati baba mwebwe baba bacungagereza zaba za maneko yewe n'ubushinjacyaha mwese muri bamwe mutandukanira ku myenda mwambara gusa. Umucamanza bwana Antoine Muhima yasabye abamwunganira ko bajye bamufasha akagira imyitwarire ikwiye mu rukiko. Ati nubwo harimo ibibazo by'uburwayi hari icyubahiro Karasira agomba urukiko. Karasira yasabye kujya mu bwiherero avuye yabwira umucamanza ko ibivugirwa mu rukiko birushaho kumusunikira mu gukora ibyaha. Yahisemo kwisohokera ageze hanze y'icyumba cyaberagamo iburanisha abacungagereza bamushyira intebe yo kwicaraho arayanga ubundi arangwa n'amagambo menshi yiganjemo ibitutsi ku buryo amwe muri yo kuyasubiramo bigoye. Byarangiye baba bacamanza ubushinjacyaha n'ubwunganizi mu mategeko bashobewe basubika iburanisha. Evode Kayita n'umwunganira avuga ko biganye mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda kandi ko Karasira yarangwaga n'ikinyabupfura ko ahubwo ibyo ari gukora bishingiye ku burwayi bwe. Aimable Karasira uzarambarwa ibyaha byo guhakana no guhishingira Jenoside, gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, ibyaha bikomoka ku biganiro acishaga ku muyoboro wa YouTube byose arabihakana akavuga ko ataka na Jenoside yamugizeho ingaruka. Avuga ko icyo agamije ari ugushaka ko icyo yita ukuri kwajya hagaragara. Umucamanza azafata icyemezo ku wa gatatu w'iki cyumweru. Echo wa Jerusalem ijwi rya Amerika yanze mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu ntango yano makuru nari nababwiye ko bamwe mu bapfasoni bo mu ntara ya Makamba yo mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko imiti yo gutandukanya ibyaro iri kwirabatera ingaruka zirimo gucika intege. Bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika barinumbira iyo miti mu gusigura ko bahisemo gukoresha uburyo kama, ariko kenshi ubwo buryo kama ntibwabahiriye. Imwe mu miryango imakamba iravyara kugera ku mwana wa munani. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi, reka muyisomerwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ikigari mu Rwanda.
Mu miryango itari mike mu ntara ya Makamba baracyavyara gushika kuri 8, ivyo bikaba mu mituma habigwirirana ry'abantu muri iyo ntara. Nubwo bajejwe amagara y'abantu bagomba bahimiriza ko umuryango vyara bushobora kurera mu ngaruka zimaze kandi kwibonekeza nigwirirana ry'abantu bo mwibarabara n'abandi bagenda barasega ibyo bufungura, harimo no guheba ishuri kubera kubura ibyo gufungura mu miryango. Mu ntara ya Makamba bagereranya ko 25% ariyo bakenyezi bonyene baja kwa muganga ubahabwa imiti yo kubakingira imbanyi batifuza, bigatuma bakurikiza abana bakiri bato cyane. Abasigaye baratinya kujya ku buryo bwo gutandukanya ibyaro nubwo bitangwa ku buntu, bafatira ku bagenzi cyanke ababanyi babo bagize ingaruka mbi bivuye ku miti yo gutandukanya ibyaro bafashe. Ucumi Capitoline wo ku Murago Imakamba afise imyaka 38 n'abana 8.
Je ndabitinya kubera numva ko keshi na keshi yababwiye ko bashobora kugira ingaruka mbi. Narabitinye cyane nkifise abana bane mugenzi wanjye yarambwiye njeyo je narabyase nasaka byaba bintera ingaruka mbi.
Kabura Zoide nawe nyene afise abana 8. yaragize ubwoba babonye abafata iyo miti ukungene bameregwa
ryarindi mukajya maraso kujya gukakama kuvyibuha cyane kujya kugumuja mu kwezi udakama
nzobakenga Odeta wewe yavyibonye ko
mu kwezi kumwe nashaka kujya inkinkiro zibiri kubera aho hagene ntazo nari nsanzwe menyereye cyo ndavugana n'umufasha w'uwanje twubakanye ndavuga nti ibintu nibikunda je wako nguma ndi mu nzu ndiko ndava hateba nkanukira umuryango ico nigikunda
yavuye rero aja gukuza yakagene bari bamushizemmo ariko muganga yagakuyemmo inyuma y'impari ndende
muganga aranangora aranambye ati none mwebwe nibintu abene gihugu mwishiramwo kugira ngo mwanke ubuge bwo kwa muganga ndavuga nti muganga ntibikunda ko je umpatiriza ukintu mbona ko byanze
mu nyuma bakuyemwa ko kagigene ibiringo byiwe byasubiye gutungana arasama imbanyi acaja ku buryo kama ariko bayubahe nonowe yakoresheje uburyo bwo kwa muganga arashinje ntahe ko bwamufashije
cyane kuri ndashima imana cyaranyoroheye kandi ubwamere nk'ibijako aho babigaya bakidoga hafa ngo bimeze nabi kuri jewe nagiye kubyo hama bana biranyoroheye bimeze neza
we mbere ahanura abandi kuja ku buryo kugira batandukanye ibyaro hanyuma baba bana baba bakenyezi bagira amagara meza ijwi rya Amerika ryifuje kumenya ko kubyara abana benshi bidatera ikibazo ababyeyi hageze kubarera Uchumi Kapitolina afisa abana munani yishurati
turabashoboye turiruka mugabe wanje akiruka nanje nkiruka turabaleze ubwo ubuhongeze mvuga ati imana nindi hura ngeza jewe hongeze hari gihe imana yo bifasha mongera nkagezaba
ndayishimiye Maria ageze kuri Kabura wati nta buryo ndiko ndajako
ndabafise kubarira mugabo urumva sinishoboye kanini mugabo nta mwana araja kuri bene gihugu ngo rikariba nukore keshi mu bisanzwe ego bavuga ati kwiyugaza utarahetse kugira ante ni bibi je nukore bishoboza nzobavyara bonyene bakuze ne bazokurondera ubuzima
mu gisata cy'ubuganga baremeza ko iyo miti atangorana itera umukenyezi mu gihe bayimuhaye babanje kumupima uwo ni muganga nzoyikorera Jonas
Abukoresha nta ngaruka mbi babatera kubera n'uburyo babwarizwe n'ababitsi n'ababishoboye hanyuma kugira ngo bagushyire ku ubwo buryo urumva ko butandukanye babanza bakagupima bakaraba yuko muhuje hanyuma bagushyira ku buryo bivanye n'ukuntu basanze umubiri wawe umeze
amadini amwamwe aratanguye nawe nyine guhimiriza bayoboke bayo kuja ku buryo Pastori Musafiri Celestin arongoye ishengero ubutumwa bwa Kristu ati abaca abakristu babo kubera bagiye ku buryo ikaba biteye kubiri n'ukurondoka abantu bakuzura isi byanditswe muri Bibiliya no kwihenda kuko amatongo yaraze
rero kubera iyo mpamvu yo mu ijambo ry'Imana baritahuye ukundi icyo bituma bagiye aplika muri Eglise bigatuma hari nabo bokuva babikoze bakaca babaca niba bari mukuri
ariko ku ivyariro by'Imakamba giye gukira ishengero katolika bo basigura gukoresha ubwo buryo kama ni kubera muri iryo shengero kuja ku buryo ari gicumuro Nestor Niyonsaba umwakirizi kuri iryo vyariro aremera ko mu kubukoresha ushobora kwihenda
kwihenda ntizobura ariko igihe umuntu aba baguma bibutsa akamwigisha kenshi birashoboka ariko igihe cyo kwihenda kuko ntizobura ariko usanga ari abantu bake cyane rwose abantu baba bitahuye usanga bigenda neza
ikindi gituma babwigisha cyane nuko atangaruka nimwe ugira ku magara y'umukenyezi mu Burundi bagereranya ko umuryango uvyara abana bari hagati batanu na batandatu mu mavuriro yose yo mu ntara ya Makamba abavyeyi barigishwa umugambi wo kwibaruka abo bashoboye kurera
Desire Hatungimana tugushimire kubona udusomeye iyo nkuru hanyuma rero nkuko uhejeje kuvyumvikanisha ko ari kibazo cyo kurondoka kubadafata iyo miti ku bwinshi muri rusangi abantu baba ku isi babandanya kuyongera uko umwaka utashe hisunze ibiharuro vy'ishamwe mpuzamakungu ONU abantu baba ku isi baba ku isi muri iki gihe bagera ku miliyaridi umunani umugabane wa Afrika muri rusangi urimwo abantu bagera ku miliyaridi n'imiliyoni amajana ane na mirongo itandatu aho se sukuvuga yuko ari kwere kibazo cyo kudatandukanya ivyara yamara ariko mugihe abantu bandanya kwiyongera uburyo baba bafise bwo kwibeshaho mu bihugu bitari bike cane cane ibikenye ntibyongera ku rugero rumwe niri hesano mu byukuri riri hagati y'igwirana ry'abantu n'iterambere Akakabazo ni kamwe mutko mgenzo wa Trufidela Niongabo ya bazize Profesor Evariste Ngayimenda yigishwe zere keibgwila na ligaba nukuli kaminuza Université du Lac Tanganyika ye Ujumbura mu Burundi. Profesor Ngayimenda ya tangu avuga kukungene ikibazo chigwila na ligaba nuchifashe muri iki gihe kwisi hose.
Ikibazo chigwila na ligaba nuchifashe uko chifashe kwisi hose ariko gifite nuko chifashe mugihugu kimwe kimwe ubwacu. Duhereye ku isi izo miliyari 8 kumbure ntiziraba nyinshi cyane zagiye gutunga isi ifite gushika uyu munsi, ariko biba ingorane igiye mu gihugu kwacyo kimwe. Hariho ibihugu bifite ingorane yuko kumbure uyu munsi bifite abasaza benshi ugereranije n'abandi basigaye kubera ko batakibyara. Kuko uyu munsi ku isi hariho ibihugu bitari bike bitakirenza mu bize icyo bita bayene muri rusange bitakirenza nk'abana babiri mbere biri munsi. Hariho n'ibigeze ku mwana umwe nka za Hong Kong cyangwa za Taiwan cyangwa no munsi. Mu bihugu bifite ibiharuro byabyo bishika 225, 205 gusa nibyo ubu birenza abana babiri n'igice kimwe ku mukenyezi afise hagati y'imyaka 15 na 50, kuvuga bakibaruka. Muri ibyo usanga hafi 205, inusu yabyo 43 nibyo muri Afrika. Cyangwa yuko muri Afrika ariho hagisigaye umurindi ukomeye w'igwirana ry'abantu, ariko ahandi mu bindi bice byo ku isi igirana ry'abantu n'iki gihugu kimwe kimwe cyo muri za Asia nka za Saudite cyangwa muri Aziya nyine nka Afghanistan, ibihugu bisigaye byose usanga umurindi wo kugirirana utakiri munini. Ibyo bihugu rero bifite umurindi munini nibyo ubu nokwiyaga yuko bifise ingorane zikomeye z'igwirana ry'abantu, kuko abo bana bisaba kubahiga nkenerwa, kubagaburira, kongera aho biga, kubavuza, hanyuma ibyo nibakura kandi naho batarakura hariho abari imbere yabo bakuze baronkera akazi baronkere uburaro. Ariko mu bihugu bindi bifise abatama benshi basikumbura ingorane z'ingene babungabunga abo batama, kuko buryo mutama ugombye kumubungabunga ngo mufate neza hari uburyo bwinshi ibihugu uburyo birabufise bwabo. rero usanga ari ubuzi kubungabunga batama n'ubuzi abantu benshi batirukira, kandi abo batama nabo nawe bagifise umutunga atagishobora kuyikoresha ubwiwe ataronse uwabituma ngo ayimutunganirize.
Mwariko muravuga ko mu bihugu bikenye ibihugu biri mu nzira y'amajambere ariho hari uwo muvuduko munini w'indyaro. Mu karere k'ibiyaga binini mubona icyo kibazo cifashe gute? Mwariko muravuga ko byibonekeza cyane ku mugabane wa Afrika iryo guhirana ry'abantu. Mu karere k'ibiyaga binini icyo kibazo mukibona?
Mu karere k'ibiyaga binini icyo kibazo gicifashe kuri hose. Muri make turacyari mu bihugu bifise umuvuduko munini ufashe nk'u Burundi, ufashe nka Kenya, ufashe nk'u Rwanda, ariko ahanini u Burundi kuko turacyari hejuru y'abana banini nusu ku mukenyezi akuze, ariko nk'u Rwanda rwegereye abana 4 na Kenya yegereye abana 4. Icyo nicyo cya mbere. Novuga icya kabiri ni uko turi mu karere mu by'ukuri karimo abantu benshi, ariko na cyane cyane bakaba bagwiriye mu Rwanda no mu Burundi. Tukongera tukaba mu karere ibisagara bidateye imbere cyane, ebe nibyo hari ibihugu nka Kenya, nka Tanzania, Uganda n'u Rwanda biri ko biri buhoro buhoro, ariko urabona nk'u Burundi mu byerekeye iterambere ry'ibisagara turacyari kure cyane. Rero iki kibazo cy'iterambere ry'ibisagara ni ikibazo gikomeye cyane, kubera iterambere ry'ibisagara sigura ibintu byinshi cyane birafitanye isano n'imwe n'abantu babayeho mu byerekeye kubaho neza, amatara, amabarabara, amazi, iterambere ry'imyuga birafitanye kandi icyo bisana mu byerekeye kuronka akazi gukubu akazi kanone uretse kurimisha isuka kajyana n'iterambere ry'ibisagara kakajyana no kugwiza umuyaga nkuba kugwiza amabarabara n'amazi n'ibintu nk'ibyo muri make rero nuvuga yuko aka karere k'ibiyaga binini kakiri mu bihugu bifise ikibazo kigwirirana ry'abantu mugabo na cyane cyane icyo kibazo nkabona yuko gihanze u Burundi gusumba mbere mu Rwanda cyangwa mu Uganda.
Mu Burundi abanyagihugu bangana iki ko ariko baratumviza muri iki gihe?
Mu Burundi turi mu zero sasma bigenze neza ngo bizoba kuba ariko ubungereranya yuko nta gihari dufite tugeze nko ku miliyoni 12 n'inusu ibyo byose turi munsi y'imiliyoni 12 zongewe nk'ituri hejuru cyane y'imiliyoni 12 n'inusu uwo mugabo no bashizemwo n'abatakimbaha mu gihugu kuva mu myaka
nakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Claude Hakizimana ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
cyari ikibazo ndamuramusha
mwaramutse
murakoze ikibazo nashaka kubaza ni ukuntu muri Afurika iwacu bikoze bifite ibibazo gusumba mu za notare mu bazungu ndetse turiga amashure tukanywa n'imyuga abana ashima hanyuma tugatangira ya mashure twiga tukicara ngaho bamwe ugasanga mu ibarabara barabara bayingayi kufungura ibyo bakora bahari umwanya bashaka kuba ariko bahinga bakatwibaza ati mbega none Afurika yose irakenye ku buryo ugwaruka rwawe rwacye ku mashure udashobora kurongete bukora kuko bose usanga bariko bihuta kugenda ku mugabane w'Uburayi bamwe kumva hari abakunda kugwa muri Iraki Mediterane hari bariko barabafasha ku mugabane w'Uburayi ugasiba gatuma n'abanyafurika twaremewe kunywera cyangwa twaremewe kugenda ku mugabane w'abandi kumenya turagowe leta ntashi nabwira ugakubwira ati ntabwo duhari ni ukwiga kudushyira tukarindirira ngaho ibyo rero ikintu kiriho kirakorwa n'icyo murakoze
murakoze mu mwishure
mbanze mbere kuko ukuntu usanga urwaruka rutari ruto ruhahaniye kuryuburaya ego nibyo kumbere biraryoshe kuryuburaya ariko benshi iyo bashyitseyo basanga kumbere bitaryoshe kandi bitoroshe kuko babivuga n'uko babibwiwe biya bintu by'ukwirukira iburaya birava kukwihebura kubera ko akazi ari gake amahirwe yo gutera imbere ngaha muri Afurika ari make ariko birava no ku byo bumva no ku byo babwirwa no ku byo basoma ngarutse rero ku kibazo nyezina mu by'ukuri icyo kibazo muri Afurika kiriho ariko si Afurika yose naho kumbura ibihugu byinshi byo muri Afurika hari ibihugu bitari bike biriko birabyifatamo neza bigerageza kurondera imigambi mugabo ahanini muri Afurika turafite ingeso y'uko cyane cyane bitaho gufata neza icyo guga class politique abatware abategetsi ugasanga dutwara uburyo bwinshi hanyuma tukibagira yuko iterambere mu by'ukuri rihagaze ku guteza imbere ubuhinga n'abahinga kuko niho haza hakava imigambi hakava akazi icyo ni kimwe icya kabiri muri Afurika ntiturashobora gutunganya ibihugu byacu ku buryo turwanya biboneka bakaboko hanyuma rero ugasanga uburyo bwari kujya mu iterambere ry'ibihugu n'abanyagihugu bugiye mu mifuko ya bamwe bamwe mbere kubera kenshi ari ayo yari ayo babanyomoye ugasanga bagiye kuyanyiriza ahantu hatazwi n'iyo kumbura apfuye ugasanga amafaranga ahezeyo umuryango ntuzi iyo yayabitse ugasanga byanse ko agirira akamaro wayije muryango yarimwo ntagiye n'akamaro igihugu hari naho uyakoresha nabi kubera ari amafaranga atakuguye kubera ari ayisahuye uyabonye gutyo ugasanga ntaca tumariye hariho n'ukwiga imigambi nabi bivuye kuko kumbure batumiriza bikwiye abahinga ngo babahe ijambo kugira ngo banure abajeje gufata ingingo no kuvuga abatware n'abakuru n'aya macakubiri yizigiye imitima y'abantu twiga mu miryango yacu tukiga no mu mashure imboneza zacu zimwe zimwe kubera ta kamaro zishobora kutumarira cyangwa kwimarira gasanga ziriko zitwigisha kwangana kwanga
uwundi kwanga mugenzi wawe nuko rero akano ngaduce tuba turabangirira ibiganiro byacu vyino mugoro bashemire mwebwe mwari muduteze amatwi yakoze muhinga bw'ivyuma engineer Cornelius mwari kumwe Diane Nahazwe nije mwari kumwe kuri micro edirweme yarahagarikiye amakuru ino mugoroba ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose ahanje turongera samaya n'iminota 30.